yabaye igisubizo cyacu.
Twashimiye komandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane nini nahaje. Mu Burundi bamwe mu bafisa amahinguriro bababaje nuko leta ishi ma gushorera hanze bimwe mu bikoresho nabo bahingura kandi ibiciro byabo biri hasi gusumba ivyo mu mahanga. Barafise ico bisabira leta y'u Burundi.
Cambe na mbere ni ugushikira hanze cyane twebwe urwaruka ko twarashize amashira hamwe tukorohezwa mu bintu bitandukanye. Iyo tubona amasoko y'ibintu dusanzwe dukora birwa hanze biratubabaza.
Uyu ni Eme Ndizeye harongo ihinguriro rikora ingwa zifashisha mu masomero atandukanye mu gihugu cy'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutekano muke uriko utuma Abarundi bahungiye mikambi ya Rusenda baja kurondera handi barimira. Turabigarukako hirya nino ku isi ibikorwa byo kubohoza ihoteli yari imaze amasagera kuri 30 iri kwiterwa na Al-Qaeda muri Somalia vyaheze. Ku yindi migabane umukobwa w'inshuti magara ya president w'u Rusiya yahitanywe n'umutego wateze muduga wiwe Idonido ni mukanyisasi. Amakuru yacu tuyahere muri Somalia ho polisi ico gihugu yemeje ko ibikorwa vyo kubohoza ihoteli itwa Hayat iri ku murwa mukuru Mogadishu yari yatewe n'intagondwa z'aba Al-Qaeda vyaheze. Abategetsi ba Somalia bavuga ko abaguye muri iyo hoteli bagera hafi kuri 30. Umukuru wa polisi ya Somalia General Abdi Hassan Hijar mu kiganiro haya amenyesha makuru yababwiye ko abaguye mu gitero cha Al-Qaeda bagizwe n'abasivile hamwe n'abajejwe gucungera umutekano kuri iyo hoteli. Nta gitigiri cabarwanyi bahaguye catangajwe. Ihoteli ya Hayat yatewe iri mu micungararo yari icicaro gikuru c'igisata kijejwe amaperereza afatiye ku bwicanyi n'ubugizi Ghana bi muri Somalia. General Abdi Hassan Hijar yavuze ko ibikorwa vyo kubohoza ihoteli yatewe na Al-Qaeda vyamaze hafa amasaha 30. Abatabawe bavanwa muri hoteli akaba ari 106. Dr Abdulakar Abdirahman Adam afise ibiduga vya Rusehabani hanawe mu kiganiro cihariye n'ijwi rya Amerika mu rurimi rw'Isomali yavuze ko batwaye kwa muganga abarenga 10. Umurwi ntagondwa za Al-Qaeda witirira idini rya Kiislamu ukabukorana na Al-Shabab wigambye ico gitero kuvuga ko wisha abantu 63 komeretsa 107. Abatari bake mu makungu bateye ivyatsi igitero cyo ku hoteli ya Hayat Mogadishu. Muri bo harimwo ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwasohoye itangazo ditera ivyatsi ico gitero ryongera rihoza ababuze. Iryo tangazo rikomeza abakomeretse ryongera rishimagiza ubutwari bw'abajeje gucungera umutekano wa Somalia. Tuve muri Somalia tuja mu Buhinde. Abategetsi b'ico gihugu batangaje ko nimiburi bure abantu 40 bahitanywe n'imvura ivanze n'ibihuhusi yari imaze iminsi 3 hirwa mu buraruko bw'ico gihugu. Abatari bake batatangaje igitigiri nta uramenya irengero ryabo. Iyo mvura ivanze ibihuhusi yasenywe amazu menshi ibomagura amabarabara n'ibitarugwa bitari bike. Abahinga mu vy'ibirere mu Buhindi bahumurije bavuga ko urugero imvura yiriwe iriragwa ko no musi kwa Mungu atabwoba ruteye izobandanya yamara irwa rutavana ko kugera n'imiburi buri kwa kabiri nk'uko babandanya kubivuga. 36 muri 40 bemejwe ko bahitanywe n'iyo mvura nabo muri leta ya Himacha Pradesh iri muzikikijwe n'imisozi miremire ya Himalaya. Abaharugwa mu majana nabo muri iyo leta babaye baregeranirizwa hamwe bivuye ku mazu yabo yasenyutse. Ibiza biterwa n'imvura ivanze n'ibihuhusi biramenyerewe cyane mu Buhindi mu mezi ari hagati kwa 6 n'ukwa 9. Akenshi bikaba vyibasira uburere bwegeranye n'imisozi miremire ya Himalaya. Abahinga aha bakagabisha bavuga ko ibiza bizogenda biriyongera bivuye ku bushuhe bw'isi butuma ibibarafu bigize umusozi wa Himalaya byiyongera. Mu mwaka uheze imvura ivanze n'ibihuhusi yishe ababa 200 bo mu ntara ya Uttarakhand yegeranye cyane n'imisozi ya Himalaya. Ijuri Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Umukobwa w'inshuti magara ya president w'u Burusiya yaraye ahitanywe n'igikekwa kuba igisasu cyatezwe muduga iwe wo mu bwoko bwa Toyota. Dari Dugin yari umumenyeshamakuru atigeze yihisha mu kwerekana ko ashigikiye cyane intambara u Burusiya bwatanguje muri Ukraine, akaba yari no ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika n'Ubwongereza bagirizwa gukwiragiza ibihuha ku ntambara y'u Burusiya na Ukraine. Daria w'imyaka 30 yavuga ko kuba we na se wiwe barafatiwe ibihano na Amerika n'Ubwongereza ryari iteka ntangere. Se wa Daria yitwa Alexander Dugin, ni umunyepolitiki akunze no kwisesangura. Yegere cyane President Vladimir Putin ku buryo banamutazira ko ari we bwonko bwa Putin. Ibitangazamakuru vyo mu Burusiya bikavuga ko igitero cyahitanye Daria Dugin gishobora kuba cari catezwe se wiwe amuvyara, mwumvise ko ari inshuti magara ya President w'u Burusiya Vladimir Putin. Ano makuru yose abagezeho ijyanye no kwisi mweje kumva n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni Vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho bamwe mu bafisa amahinguriro bababajwe n'uko leta ishima gushorera hanze bimwe mu bikoresho nabo bahingura kandi ibiciro vyabo biri hasi gusumba ivyo mu mahanga. Basaba leta gufata iya mbere mu guteza imbere ibikorerwa mu gihugu. Inkuru tubaza mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye akoresha ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Karere k'Inyana Ginete n'umukenyezi arongoye ihinguriro ryitwa Kaje Product risanzwe rihingura ibitegwa kama byo mu Burundi birimo byo kunywa, kujya kwisiga n'ibindi bikoreshwa mu gukora amasuku atandukanye. Ubumenyi bwo gutanguza iryo hinguriro akaba yaraburahuye mu gihugu cha Canada nk'uko yabitangarije Ijwi ry'Amerika. Yemeza ko ibyo bahingura biba bikoze mu co bita matière première, bisigura ko n'ayandi ma produit baba bongeyemwo ku buryo biba bifise qualité nziza ijana ku ijana. Ariko nawe bimeze gutyo, uyu mukenyezi avuga ko ibyo bahingura bizimba cyane kurenza ibiva hanze. Uku ni kabisigura
kandi twebwe dushaka ama produit naturel, ama produit kama atarimo bya bindi by'ubumara by'ama produit chimique by'ama produit twe dukoresha ibintu bifite kamaro kanini ya ku magara y'abantu. Bisanzwe iyo tuba twahinguye ku bintu bivuye ino byategerezwa kuzimbuka urebye n'ibintu byavuye hanze.
Ndizeye Eme na warongoye ihinguriro kuringwa rikazi kwiragiza hirya no hino mu mashure. Avuga ko ihinguriro ryabo ryashinzwe n'abari mu mugwi w'ugwaruka abashaka kwiteza imbere ndetse na leta ikaba yabashigikira. Gusa akavuga ko iyo babonye ibyo bakora bija kuvanwa mu bihugu byo hanze bibaca intege. Agasaba leta gufata iya mbere kugira uruhara mu guteza imbere abikorera na cyane cyane bafise amahinguriro mu gihugu. Uku ni kabisigura kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Cyambe na mbere ni ugushikira hane cyane twebwe urwaruka ko twarashyize amashyira hamwe tukorohezwa mu bintu bitandukanye. Ikindi cya kabiri nuko twumva kuri ko dushikiwe. Iyo tubona amasoko y'ibintu dusanzwe dukora wasanga ibyo bintu bikurirwa hanze biratubabaza. Dukora ibintu dukora nk'ingwa hama amashyira hamwe cyangwa leta ikeneye kugura izo ngwa tuyohera hakwizigura hanze.
Abafise amahinguriro atandukanye mu Burundi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika bose bahuriza ku gusaba leta ko bokoroherezwa mu kugabanirizwa amakori n'amatagisi na cyane cyane ku mamashini bavana hanze ndetse n'amakori batanga ku byo baba bakoze, kuko ari byo bituma ibyo bakora bizimba kurusha ibivanwa hanze y'igihugu. Ibyo nabyo ngo bikaba bibatera igihombo. Aha kandi banasaba ko ikigo kijeje uterambere mu Burundi ADB cokorana n'ikigo OBR kugira ngo batakwa amafaranga y'umurengera na cyane cyane ko bamwe ariho baba banagishinga amashirahamwe yabo.
ADB iratworohereza kugira dushinge amahinguriro uca ukurikiranwa cyane n'ikigo OPR. Umuntu aturi hishikori abona ko amaprodui yose ameze cyo kimwe. Kosmetike yahinguwe ku matiere premiere yo mu Burundi kandi ari naturel, si cyo kimwe na kosmetike yavuye hanze ya yakoreshejwe amapudre cyangwa ibintu chimique synthetic.
Ibyo bivugwa n'abafisa amahinguriro binemezwa n'abadandaza bato bato basanzwe barangura bakaja kudandariza mu mabutike yabo ku bikorerwa mu gihugu basanga bizimbye.
Erega byose bidandazwa ngaho bujumbura byinshi biva hanze ibikorerwa ngaho nabisanga n'ibyo bizi gusaba temba kugira ngaho.
Kuri ibi bibazo byose ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ADB hari naco gitanga imusha kuba bifuza gufungura amashirahamwe igiherutse gutangaza ko kigiye guhagurukira igisata c'ubudandaji bw'imbere mu gihugu no hanze yaco mu gushikiriza leta ibikwiye guhinduka no gukuraho intambamyi zose zirangwa muri ico gisata hamwe no korohereza abanyamitahe kugira ngo igihugu c'u Burundi gisubire cisununure mu kugira abanyamitahe benshi n'abadandaza bakomeye. Didesinge Ndakumana arongoye ikigo ADB.
Ufasha cyane gushyigikira abanyamitahe bisumbirije uko byahora, gufasha neza leta y'u Burundi gutunganya neza ibisata biraba byerekeye abanyamitahe, gushyikiriza ibyoza birahindagurika kugira ngo intambamyi zose zifatiye gushinga imitahe mu Burundi ziveho.
Ico kigo ADB kinatangaza ko kigiye gutanga ubumenyi na cane cane ku bakenyezi n'ugwaruka mu kubereka ahakenewe gushogwamo imitahe nk'uko bitegekanywa mu itegeko rigenga imitahe mu Burundi. ADB kandi ikaba yaramenyesheje ko amashirahamwe asaba ibyangombwa byo kwemererwa gukora muri uyu mwaka yagabanutse kuko yavuye ku 5,105 yategekanya guha akazi abashika ku 19,365 n'amajana 366 mu mwaka w'2020 ushira w'2021 ashika ku 4,248 mwaka w'2021 ushira w'2022 naye akabategekanya guha akazi abagera ku 18,994 n'994. Amashirahamwe amaze kuronswa impusha muri uyu mwaka ashika kuri 50 gusa, akaba aguriyemo ayajanye n'uburimyi n'ubworozi, imigambi yo gutunganya ubutare n'agataka ndetse no gutwara abantu n'ibintu. Muri ayo ay'abarundi akaba angana na 48 bihwanye n'umutahe uzokoreshwa ungana na 81 n'ibice 2%. Ayo yose akaba ategekanya gukoresha amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi 616 no guha akazi abarenga 400 nk'uko ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ADB kibitangaza. Thierry Vendashimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Igira hirya ariko mata nk'inyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki ndukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Royal.
Ijwi ry'Amerika turabandanye n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu cy'u Rwanda ikigo kijejwe amagara y'abantu RBC mu mpfunyapfunyo gisaba abafise ubwoko bw'amaraso ya O positive na O negative kwihutira kuyatanga kugira ngo ahabwe abarwayi bayakeneye. RBC ivuga ko abahabwa amaraso y'ubwo bwoko ari benshi gutyo ayo maraso akaba akenewe cyane. Reka mugenzi wacu Asumta Kaboyi Kigali mu Rwanda atubandanirize ino nkuru.
Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo hagaragaye ku mbuga nkoranyambaga amatangazo yavaga muri RBC asaba bafite ubwoko bw'amaraso bwa O positive na O negative kwihutira kugana ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bagatanga amaraso kuko yarakenewe cyane. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya impamvu z'iyo mpuruza kwegera umuyobozi w'ishami rishinzwe ibyo gutanga amaraso mu kigo gishinzwe ubuzima RBC Dr. Muyombo Thomas adusobanura zimwe mu mpamvu zatumye ayo maraso akenerwa.
Abo bantu rero twakanguriraga ni abafite amaraso ashobora guha igice kinini cy'abarwayi. Ikindi cya kabiri mu Rwanda bagera hafi kuri 40 45% kwijana by'abatanga amaraso mu Rwanda babarizwa muri icyo cyiciro. Iyo rero ukurikirana imibare uko igenda izamuka cyangwa imanuka ukabona bisa n'ibirimo kumanuka bijya munsi y'igipimo mwiyemeje, buriya bukangurambaga wari ngombwa. Guhaza ubwo busabe ku bijyanye n'amaraso ni ibintu bigora kubera ku bwoko bw'amaraso butandukanye. Ikindi cya kabiri, ko amaraso agira ubuzima buto, aramara icyumweru, aramara amezi ukwezi kumwe n'igice, hari namara umwaka.
Uyu muganga avuga ko amaraso yo mu bundi bwoko adakunze gukenerwa cyane kuko abayakenera baba ari bake. Izi impamvu zatanzwe muzatumye amaraso aba make nuko hakunze kuva mu bigo by'amashuri abanyeshuri bagiye kumara amezi asaga abiri bari mu kiruhuko. Aya maraso atangwa n'abantu batandukanye niyo yoherezwa mu bitaro biri hirya no hino mu gihugu agahabwa indembe n'abarwayi bayakeneye. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bari bitabiriye igikorwa cyo gutanga amaraso bumvikanisha ko urukundo n'imbabazi ari byo byatumye bafata iya mbere mu gutanga amaraso. Aba ni bamwe bo mu mujyi wa Kigali.
Icyanteye gutanga amaraso ni urukundo, kuko natekereje ku barwayi nsanga uyu munsi hari urwaye ariko nangije narwara cyangwa umuvandimwe akarwara.
Ndabikunda gusa bajya banampamagara nkaza umutima mwiza gusa.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS risaba buri gihugu guteganya isashi imwe y'amaraso ku bantu ijana. Dr Muyombo Thomas yakumvikanisha ku Rwanda ruri hafi kugera kuri iyo ntego.
Mu Rwanda tugeze kuri 0.7 by'ishashi ku bantu ijana, kuko ngo tubona amayinite 40,000 umwaka ushize twabonye 82,000 by'amashashi y'amaraso amayinite. Ariko mu Rwanda twebwe ayo maraso y'imbumbe dufashe, ubuvuzi bugezweho buteganya ko uyacamo ibice bitandukanye kugira ngo ukeneye kuvura malaria akoreshe za nsoro zitukura, nkuko nababwiye ko arizo agakoko gashinzwe kwangiza gatera malaria. Umudamu urimo kuva tuvuge uri kwa muganga wagiye kubyara akava amaraso, ashobora gukenera ibice bitandukanye by'amaraso, bakabaza bakamutera insoro zitukura, bakamutera plakete, bakamuha na plasma.
Kugeza ubu ahari abaturage bagaragaza ko gutanga amaraso babitinya kuko bumva byabagiraho ingaruka, ariko bamaze kuyatanga inshuro zirenze imwe bagaragaza ko gutanga amaraso nta ngaruka bigira.
Ariko rimwe ndi ahantu mu itsinda runaka naganiriye n'umuntu w'umupapa ukuze amubuhamye niwe nakwiha ubuhamye. Ambwira ko amaze imyaka 25 atanga amaraso. Namureba nkabona n'umupapa w'igikwerere umeze neza, bintera rero kongera kubikunda, n'ubu ndabikunze ku buryo numva nzatanga amaraso kugeza igihe abaganga badukurikiraniye bambwira bati noneho yenda buhagarariye ahangaha.
Hari ikintu wumva wahindutsemo iyo umaze kwatanga?
Nta kibazo. Mba numva merewe neza rwose, baba batugiriye inama. Cyane yenda nk'umwe umuntu afata kubisindisha ntago tubifata.
Gahunda yo gushishikariza abafite ubwoko bw'amaraso bwa O positive na O negative gutanga amaraso si ubwa mbere ikoze, kuko n'umwaka ushize abaturage bari basabwe gutanga ayo maraso ari benshi. Dr Muyombo akumvikanisha ko uko imyaka ihita ariko abantu bumva akamaro ko gutanga amaraso bigatuma amaraso akenerwa kwa muganga aboneka. Yasobanuye ko kigero cyo gutanga amaraso mu mwaka 2014 cyari kuri 47%, bisobanuye ko nibi bitaro bisabye amasashe y'amaraso ijana ubushobozi bwari buhari bwari ubwo guha ibyo bitaro amasashe 47. Kwegera abatanga amaraso byazamuye ibipimo bituma icyo kigero kigera kuri 94% mu mwaka 2020. Kuri ubu bikaba biri hagati ya 95% na 96%. Ikigo gishinzwe gutanga amaraso kivuga ko mu maraso yose atangwa 1.2% byayo ari yadahabwa abarwayi bitewe n'ibibazo bafite birimo uburwayi bw'umwijima w'ubwoko bwa B cyangwa se sifilisi cyangwa virusi itera sida. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igisata c'impunzi ubunaho umutekano mukubandanya kuvugwa mu misozi ya Rusenda uriko utumaza imwe mu mpunzi z'abarundi bo mu kambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bava muri iyo kambi bakaja kurondera amatongo yo kurima mu nkambi ya Murongwe mugenzi wacu Vedaste Ngabo adufitiye ibindi kuri no nkuru
izi mpunzi zivuga yuko ubuzima bugoranye bwo kuba mu nkambi ya Rusenda ndetse n'umutekano utari mwiza urangwa muri imwe mu mirima yazo aribyo bituma zijya mu nkambi ya Murongwe Diomede Fatabutunga yavuye mu nkambi ya Rusenda muri village ya Mirongo Itanu ajya gushakira imirimo y'ubuhinzi mu nkambi ya Murongwe
Intambamye nakunda guhura nazo iyo naduze mu misozi twarashobora guhura n'abajya abantu bavuga bakatwambura uto twarimiyeyo narimye nk'agatomati kugira ndakimbure bikangora bavuga ati wagurishije amafaranga aya None rero utegeza naho kugira iki kuduhereza amafaranga no kuyanyaga bakayanyaga yo nakoresheje
Nkambayishimiye Emmanuel ashimangira ko yavuye mu nkambi ya Rusenda ajya kuba mu nkambi ya Murongwe kuko ari wari ubuzima bwiza ku bantu bakora imirimo y'ubuhinzi
umuntu arima ari mu mutekano ntavuga ngo agiye kurimira kure yisite arimira hagati nyene muri site canke hafi ibintu vyiwa kabisaroma kwariyo nakarusho kanini uko maze kurimira ahantu kure kugira urugendo rurerure usanga abana bisoromye canke ukakubitwa bakubitikwayo mugaba ha muri site ya Murongo kandi no gukota harazimbutse kuko mu rusendo ikare yaho ikotwa nk'ibihumbi 25 mugaba ha muri site ya Murongwe ni 10 cyangwa 15 urumva ari akarusho kanini
kubwa moyize niyo ngabo ufite farumasi mu nkambi ya Murongwe agaragaza yuko gukorera imirimo y'ubuhinzi muri iyi nkambi birimo akarusho kurusha mu rusenda
kurima mu rusenda nta matonga kiboneka yo kurima kandi ni hanimbo kasho kimoni Murongwe Murongwe naho ni hanini haitaguje umunararonka no kurima umunarongana akorera udu project kana ngaruka matomati cyangwa ibitunguru cyangwa ibindi bitandukanye kandi ubironse birimbuka nduvuga arashari si imeze neza ifisa kano vera keza kandi ni hanini haraguze usanga umuntu rero aronze twiyimura tuvuye mu ndimo bigatuma umuntu yiyungunganya paraporo yo mu rusenda
Tito Sengamungu n'umunyamabanga w'inkambi ya Murongwe Yemeza yuko maze kwakira imijyango irenga ijana igana inkambi mu gwego wo gushaka hihinga.
Ugereranije kuraba ibitigiri byabo n'imijyango iri irenze gato y'imijyango ijana na mirongo ibiri. Nibo bari hino mbo icyabazanye nacyo. Ni kwa kundi nyene kw'abarefije bavuga bati ntitorera amaboko reka tubandanye tujya hirya no hino kumera nk'abironderera abana. Baronderere imijyango kuko na mwabujya ngahi wacu harakarusho kubijanye n'abantu bakoresha amaboko kubijanye n'uburimyi hino biroroshye cyane
amakuru ava mu rusenda yemeza yuko umucumweru ugishize ubuyobozi bwa groupe mabalanor bwasabye bamwe mu bagwanyi ba mayimayi kuvana ibirindiro byari hafi imirima kuko byabangamiraga n'impunzi z'abarundi inkambi ya Murongwe iri mu secteur ya Mutambara territoire ya Fizi yubatswe mu mwaka w'2017 kuri birimo impunzi z'abarundi zirenge 600 Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Ijwi rya Amerika abakunzi bagakino combo taxi umwanya ni gwanyu
Combo taxi
Combo taxi
Combo taxi
Mugiye gutega amatwi combo taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Shofe, gerageza wongere mu kariro gakenye kugira ngo twihute, n'ukuri je ndihuta cyane ndacerewe.
Aye na shida mama. Oui, allô.
Ni shoferi wa Combo Taxi tuvugana?
Ndiyo, hapa sasa niko kuvola, niambie niko nasikia.
kamera cyane nagira ngo mwise goro ntabwo uri munsange handu sangwa mfata
okay aina shida me uko apisa hii au taenda
yo ya turajana nkibisangwe kuko sinze rwose nakererwa ahubwo mpagaze hano ku cyapa hafi isoko
okay mina paona na iko atambali ndafika mina kuya sai sai
okay sawa urakoze cyane chefe ndagutegereje
merci monsieur
yego yego
ariko mana yanjye nakajegeza nuko chefe abanyabugo mwabaye gute ingena mwibereye utugugu je sindavyumva sindashobora nokubitahura
pardon madame na sema nini
enda kurahi je sishobora kumviriza amategeko y'abanyamumu
maora tre ganima uko unaongea kusulumu tunamaliza ngene ku telefoni
none
sasa uliwae kama ni wa muhumuro
none sina mwumvise sinumvise ninga navuga
abo
abantu bishima bikakaza ndabanka cyane birenze kugeza ku iherezo
aki madame uona chokea mtu mwenyawe yaona hata acha nikwamishe kweli kule messie ni mtu mweko treasure kabisa
baje bantu bashaka kuganza abantu bose nuko menga twese turi munsi ibirenge byabo bashaka kandi ko abantu bose baca bahora iyo bavuze abantu bose bahore je nta na rimwe nzoba umuja wawo kirazira
aha madame na joani Mie vrema sezi pena ni la tekli ya sa ule ananipatia kana nitilia kona bonus na kafanta vyote ndani usio naweza kuwa namwacha kweli
abanya muhumuru reka reka baje abantu nakin na kimwe bamaze nani cyo bashoboye nkwishima gusa era nkubo nk'amategeko yaguhaye wewe arika kubwira ije kumusanga kugira umutore abandi twese duhagararira ku byapa ngo tuzirindire twebwe
miyangu bile benya kusema sana tokea sije wapi bile sina tashida kama na shote tuko watu kiangu nzuri tu akwe client mzuri kumi sasa wao ndapenda nikuacha sije uko harusangi nisikubebe madam kwanza njoo ulangalia kwanza yeye ule uko pale mbele
Nana nyegera ahubwo nizere ko icanga impande yawe
Karibu doctor
umbwire ni doctor
Muraho madame uhasanga utanzi
kiretse nimba ndakwitiranije ari kumenga ndakuhuza
nabyo byashoboka pe chefe
abe docteur
oye rwose wankoreye cyane pe nabundi naje hano gufata urufunguzo rw'ivuriro ryacu mugenzi wanjye yari yarutanye
docteur ona kwangu akuro siwezi kuacha vrema kwanza na nifuraha sana kwenda nawe nikiwaza na madame neve namfurahisha kwenda pamoja iko vile madame
none dogite
yeka
ubwo simwe mvurira hajya kuri ya klinike iri impande y'umupaka
ntabwo bibeshye ni njyewe
barakumbwiye bambariye kuri umuntu mwiza
kabisa ubu ndasiganwa n'abasanga abarwayi banjye batantanga akaba aribo bantegereza kandi babaje bababaye hari n'umudamu uturuka rusange rwose ndi bwakire bwa mbere mu kanya mukereje byaba atari byiza kuko yaturutse kuri
ariko mana yanje mana ikora ibitangaza ugira uwo mugwayi mugiye kuraba uyu usanga isi jewe
nibyo se
ego mwishoferi no kuri yavuze ukuri ndaryohewe cyane kubona tujyanye muri kombo taxi kandi ari wowe nari ngiye kuraba
kweli madame
shoferi nanawe ibyo guhora ntabyuzi
madame shebate twamureje moya tujifunze kwishi pamoya
ese muri kuvuga ibiki ko numva natakaye
usona jabe niko nongea madame amosha sawa
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akabari no ngaduce dusozera makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya ibiganiro n'amakuru byo kuri no mugoroba mwari mwabiteguriwe mwongera mubishikirizwa na Joy Diane ni nahazwe yakoze Dieudonné Cubahiro yadufashije gushira hamwe amajwi yose mwumvise ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje turaza kuba turi kumwe mu makuru yo mu gitondo
tabara 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 Banu bawe tabara Rengera 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 vanu vawerengera mana nyirivire ma injinga dataka Subiza mi